amashyamba yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi amusaba gukoresha ubushobozi bwose afite kandi ahabwa n'ubwizwashingiro kugira afashe abakenyezi batandatu n'abagabo babiri bari mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi barekurwe mu gice bamwungikiye bakongera bakabihana n'umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona umushinzamanza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi na Sitte Binyinyi Muraba umukuru w'urwego rw'igihugu jehejwe agateka kazina muntu Kenny Gihash bagira bati bose bafunzwe bazira ibikorwa biyemeje byo guharanira agateka kazina muntu. Bibutsa Perezida Ndayishimiye amasezerano yawe navuga ku bijyanye no kubahiriza ubwigenge bwa kiremwa muntu ubwigenge bw'ubutungane hamwe n'ashyiraho ugukingira abahamya agateka kazina muntu ku isi n'u Burundi bwashyize ku mukono bongera ko bati nyakubahwa mu gihe isi yose ishimangira uruhara n'ibikorwa by'abakenyezi bahamya agateka kazina muntu mu iterambere mu bijyanye n'ubutunzi imibano na politiki ibigaragarira amaso ya bose mu Burundi. Leta yari ikwiye guha agaciro ibikorwa by'abakenyezi bahamya agateka kazina muntu ikanabaha ikibanza barereye. Kubwira amashyirahamwe y'abarundi kazi ifatwa n'ifungwa ry'abagenzi babo rifise intumbero yo gutera ubwoba gusugereza no guca intege abantu bose bakorera mu gisata cyo gukingira agateka ka kiremwa muntu mu Burundi. Ibiteye kubiri n'ibyo mwasezeranye ko muzoteza imbere agateka kazina muntu kuko bigabanya ubwigenge bw'amashyirahamwe adahanira inyungu za politike, niko babandanya bandika mu rurimi rw'igifaransa. Banagaruka ku byo perezida yashikirije muri kahise. Twitunze kandi ibyo mwashikirije abarundi nyakubahwa mubifuriza umwaka mushasha mu mpera z'2022 ko umunyororo wese atagirizwa ubwicanyi cyangwa icyaha gikora ku buzima bwa muntu azoburana yidegenza. Abasabirwa kurekurwa ni Maitre Tony Andikumasabo, Maitre Marie Merusabe bo mu ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundi kazi bize amategeko Sibani n'amahoro na Odafe Habyarimana wo mu ishyirahamwe ya PDH yihaniye agateka kazina muntu bahagarikiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bariko baja mu nama i Kampala yateguwe n'ishyirahamwe ry'abashingwamanza batagira imbibe ya Avocat Sans Frontiere hari kuwa 14 ukwezi kwa kabiri guheze. Iruhande yabo hari na Prosper Runyange wo mu ishyirahamwe ya PDH we yahagarikiwe ingozi nawe nyene ariko yerekeza i Kampala. Umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwari yo hagati Martin Niterese yavuze ko bikekwa ko ibikorwa byo guterera iterabwoba
bakorana n'ishyirahamwe iyo nkoye gukorana n'u Burundi bagaca bakorana n'amashyirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane. Twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidoriye bukeba amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana turashobora gusanga ari nk'ibitango finance na terorisme.
Abandi batabirwa kurekurwa ni Floriane Yangabiye umunyamakuru wa radiyo y'igicaniro yavukiye mu buhungiro yafashwe mu mpera z'ukwa munani umwaka uheze. Yagezwe ko ibyaha birimo gukorana n'imirwi y'abarobeli ugushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kunekera u Rwanda amaze imyaka irenga indwaramwo. Mu ntango z'uyu mwaka yahanishijwe na sentare ya Mukaza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura gufungwa imyaka 10. Hari kandi na Emiliene Sibomana n'umukuru wa sendika y'abarimu FENASEB yo ku ishuri ryisumbuye ryitiriwe Christe Roi umurwa mukuru wa politiki Gitega. Ijwi rya Amerika ryagerageje kwakura Rosine Gatoni Guilaine umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye ariko telefone yiwe yarijimije. Mugabo Perezida Ndayishimiye yavuze kenshi ko ata muntu azozira ibyiyumviro byiwe mu gihugu aramutswa.
Kugira kandi tugire igihugu gitekanye ni uko uburenganzira bw'abenegihugu bungana kuri bose mbere bagahagararirwa n'amategeko hamwe n'inzego z'igihugu. Ibyo nibyo Leta ndongoye yiyemeje guharanira kuko ubwo burenganzira habuzemo na bumwe abenegihugu baca batuntura bigatuma haduka imidugararo n'inkureka mu gihugu kuko atabo bafise umwizero wa kazoza kiwe.
Yamara Karinate Sakian umushakashatsi muri DHS Bell Korea amatohoza ku Burundi haica nebura uku ni kabisigura ijwi rya Amerika kuri telefone.
Le problème qu'on remarque deux ans plus tard, c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité.
Ingorane nyuma y'imyaka ibiri ni ikinogo kiri hagati y'ibyo perezida asezerana n'ukuri. Mu majambo ni iby'ukuri atandukanye n'ibyaba mu myaka iheze, ariko ibikorwa byerekana ko atacyahindutse. Kuva perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi, ihohoterwa ry'abatavuga rumwe na leta narikekwa kubabo irakomeza. Hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero, ariko bakomeza kubarenza igufa abandi no kubirica.
Domine Banyankimbona umushikiranganji w'ubutungane kuri telefone yatwishyuye muri makati n'ibyaba ryashyize tuzoribona turacyarindiriye. Yavuga iryo kete yahawemo kopi. Kuri uyu wa kane umwe muri aba bantu umunani azorenguka mu rubanza rw'iyungururizo ni Floriane Yangabiye. Umushinzamanza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yabwiye ijwi rya Amerika acunguruza ati turiteguye kuburana nk'uko twabikoze ubwa mbere. Eroge wika neza ijwi rya Amerika.